Mwandanya kumviza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fiden Yongabo ndabaramukije mwese twongeye kuba ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi yawe isi bigira Imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Waramutse Fideli turayahera kuri inkuru ivugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Sentare nkuru y'i Londres mu Bwongereza yaratanze uruhushya rw'iyunguruzwa ry'urubanza ku ngingo ya leta yo kurungika mu Rwanda abimukira bashitse ku butaka bw'icyo gihugu biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uburanira ishyirahamwe Asylum Aid rifasha impunzi ridashyigikiye ko bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza barungikwa mu Rwanda yavuze ko bakiriye neza ingingo ibarekurira kubandanya kwanka uyu mugambi biciye mu mategeko. Ubushikiranganji bw'intwaro y'hagati mu Bwongereza ku rundi ruhande bwatangaje ko butadohoka kuri uwo mugambi wo kunyinyurana n'abinjira muri icyo gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Indege ya mbere yari gutwara abimukira mu Bwongereza mu Rwanda yasibijwe mu kwezi kwa gatandatu biturutse ku gisata kiraba iby'agateka kazi na muntu mu muryango umwe bwa Buraya cyabangamiye ku munota wa nyuma uwo mugambi. Inyuma yaho ubutungane bw'Ubwongereza bwaremeje ko umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda wubahirije amategeko ariko buza kubangamirwa n'umugwi w'abasubiye kwitwarira iyo ngingo. Muri Afrika, ishyirahamwe ry'amasengero rukristo muri Nigeria ryaraneguye iyicwa ry'umupadiri katolika ryabaye ku munsi w'Imana muri leta ya Nigeri iri hagati muri icyo gihugu. Babona ko bikwiye ko abakristu bafata ibigwanisho bakivuna umwansi abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abayisilamiste baraturiye inzu y'uwo mupadiri batako nawe basiga bamuturiye araherengetera. Baciye barasa uwundi mupadiri yariko arahunga icyo gitero ariko we yararokotse. Haruhande y'iki gitero ku munsi w'Imana igipolisi cyo muri leta ya Katsina mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria cyavuze ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye urusengero batwara abayoboke baryo 9. Imvo iri nyuma y'ibyo bitero ntiramenyekana ariko abitwaje ibigwanisho bakunze gutera amasengero no kwica abapadiri cyane cyane mu buraruko bw'i gihugu. Abategetsi ba Nigeria baramaze imyaka bagwanya imigwi inyuruza abantu bagasaba amafaranga imbere yo kubarekura. Nigeria iriko kandi irahangana no gutana mu mitwe hagati y'amoko afa amatongo n'ubwatsi bw'ibitungwa hamwe n'ibitero by'imihari y'iterabwoba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hirya no hino ku isi no muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko muri Amerika urwanko n'inzigo atakibanza bifise kandi bitazotsinda. Hari igihe Amerika yibuka ubuzima bwa Reverend Martin Luther King Jr. yaharaniye ubutungane hamwe n'agateka kabirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikirije i Washington, indongozi zishyirahamwe National Action Network riharanira uburenganzira bwa muntu, Perezida Biden yavuze ko Abanyamerika badakwiye gutinya gukora icyiza. Yavuze ko mu myaka ibiri yiwe ya mbere ku butegetsi hafashwe ingingo zo gusununura ubuzima bw'abirabure bo muri Amerika, ariko yemera ko hakiri byinshi bitarakogwa. Yaremeye kuzokorana n'inama nshingamateka igenzurwa n'abarepublikani ku bibazo biboneka ko bashobora kumvikana ko, ariko avuga ko atazohitisha itegeko na rimwe abona ko ribangamira imiryango ifise amikoro make. Nayo muri Nepal, abahinga mu by'indege ejo kuwa mbere niho batora agasanduku kirabura kabika amajwi kindege yagize isanganya ku munsi w'Imana hafa abantu 70 bavuga ko bizeye kuzoronka makuru azofasha kumenya icyateye iryo sanganya itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko hatowe ibindi biziga bibiri ejo ku munsi wa mbere abantu babiri batara ntibaratogwa ariko nabo bakekwa kuba barafuye ibikorwa byo kurondera biracyabandanya no kuri uyu munsi wa kabiri Nepal yaratunganije umunsi w'ikigandaro ejo ku wa mbere ku mugwa mukuru Katmandu abantu hafi ijana bacanye amabuji basaba leta gufata ingingo zo gucungera umutekano w'abafata ingendo mu kirere
Washington ijwi rya Amerika
Nayo mu Bufaransa abantu barenga 12 barakoze imyerekano ejo ku munsi wa mbere ishigikira abiyamiriza ibikorwa bya leta ya Iran cyo kubagura abiyamiriza ubwicanyi bukogwa na leta yabereye ahari cyicaro cy'inama nshingamateka y'Abanyaburaya i Strasbourg mu buseruko bw'Ubufaransa iyo myerekano yatunganijwe mu kwibuka umwigeme Mahsa Amini Ichwa jiwe mkwezi kwichenda jabaye imbarutso yemyerekano muri ico gihugu ca Iran yabaye mwo ifatwa ry'abatari bake ndetse abandi bacirwa urubanza rwo gufa abo bakoze
urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda abasigajwe inyuma n'amateka barenga ijana bacururiza amashugwe ku mabarabara ya kaburimbo bamaze amezi abiri bimuriwe mu gishanga cya Kinyinya ku nkengera z'umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali
Ubu rero kuva twagera hangaha nta n'umuntu nayo nabona parika hangaha ngwaje kutugurira.
Ubuzima bwo nagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Nta muntu wavuga ngo aratambuka habona ibyo bintu kiri kugiye gutabara hirya haririmbye.
Abo ni bamwe mu batwabimuwe aho bakorera I Kigali. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize intara ya Kayanza barimiye hamwe igitegwa c'ibigori mu myonga igize iyo ntara bavuga ko umwimbu bariko barabona uzo bavana mu bukene. Ejo ku munsi wa mbere itariki 16 y'ukwezi kwa mbere Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabure Dr. Martin Luther King yagandaguwe mu gisagara cya Memphis mu ntara ya Tennessee ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1968. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibyaga binini za Afrika. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize intara ya Kayanza barimiye hamwe igitegwa c'ibigori mu myonga igize iyo ntara bavuga ko umwimbu bariko barabona uzo bavana mu bukene. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali.
Mirimo giciri heze mu myonga itandukanye igize intara ya Kayanza imyonga ifite uburinganire bugera kuri hektari 215 yo mu makomini atandukanye niyo yarimwemwo ibigori bya kijambere mu buryo bwa kijambere imijyango irenga 46 irimira muri iyo myonga yarashize hamwe imyaba yayo ubuco baraheza barima bakurikiranwa n'abarimu b'indimo nukuvuga ko barimiye rimwe baterera rimwe imbuto biguriye babagarira rimwe bafumbira yarimwe bakoresheje ifumbire biguriye baraheza barondera n'ababirarira abanyagihugu barimiye muri iyo myonga barashima ico gikorwa bafashijwemo n'abajejwe intwaro na cane cane ku iyo myonga yari isanzwe irimwamwo ibikaju
bataratangira kuburimira mu rero uwo mwonga n'ukuvuga ntiwari witunganijwe neza nuko yitwiyumva neza urabona bakirimo ibikaju abagabo nibo baduhenda twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije bakayajyana mu kabare umwana karara ubusa umugabo ubu baduhimirije kurima ibi bigori ubu umunezero ni mwinshi
tugitangura kurima nta mwimbu unya twari bwa habone mugabo no munsi twabona yuko hari hakarusho kanini gose
mugihe amategeko yo kurimira hamwe muri uyu mwonga hasigura ko bategerezwa gusarurira rimwe abo banyagihugu bavuga ko hari abarimyi baba bashaka gusoroma hakiri kare
bariho nyene ego abakuru bamavuga ko intumva tuzokwamaho bariho turasarura nyine ugasanga umuntu yagiye kandi batubuza mugabo ugasanga nyene byabaye kuko tubisoromye bitarera ntituzojana ku isoko mugabo tubisoromye bimaze kwera tuzojana ku isoko uko umufuko nawe ucuza ufise amafaranga kandi no muhira abana bashikiriwe bafunguye
abo barimira muri iyo myonga basigura kandi ko bigitangura batabitahura ahubwo bumva ko bagiye kunyagwa amatongo yabo
abantu benshi byaratugoye cyane kuko nyene bibaza ati noneho ziranyazwe nyene tubagira bayitwale haba n'ukuntu batubwiye ati dutera ibigori bibiri bibiri twahora duteranye kabitanu mu ibango byaragoye cyane ariko undi baza umurimyi aramaze kubitaho
gitangura kubiduhimiriza twabona umenga bariko baratugora no kuza gutera wamenga tuza ku nkoni
Mustaneri wa komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza Ndayizeye Benoit asigura kubijyanye no gusoromera rimwe kuri abo barimyi akamaro kabyo
twa twasavye yuko no gusoroma tuzosarurira umunsi umwe kugira tubisarure vyeze neza ko dusanduze ufise n'amahanga ari kwimburiramwo gucyo bakure ko bizo bashobora gushora kugira wa mufuko uronke agafaranga bongere bakure ko nivyo bajana mu mihana iwabo kugira bashobore gufungurira umuryango harabaye n'igihe bisaba yuko ngahatuhama n'isi yose tukazindukira ngaha kugira tube kumwe n'abarimyi tubasigurire kuko ari intango ya migoyi
Kenya na Janvier Mustaneri wa komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza nyene nabavuga ko kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero yo kurimira hamwe ibihingwa bifitiye akamara abanyagihugu bose bitari byoroshe
uyu mwonga twashitse mu komine bawurima mu gitegwa c'ibikaju cari gitegwa gitera amatati cyane mu ngo usanga bararimye mugabo hageze kubishora batusanga ntibabyumvikanye ko umugore yagenda kuraba agasanga umugabo yabigurishije kera rero twaricaye hamwe turaraba dusanga uyu mwongo udupfa kubusa no mwongo uri mwamazi kandi n'umwongo twabona ushobora no kumeramo ibindi bitegwa bishobora gufasha umwene gihugu turumva yuko ametwo bahindurira igitegwa ko hoba mwakarusho gusomba nk'abo mu ntwaro tufata ingingo itari yoroshe kuko turibuka ko habaye ibibazo byinshi baranaturega kubadukurira hejuru bwana bo nyene turabumvisha yuko uwo mwonga twebwe tubona ko duhinduye igitegwa hari habene gihugu bashobora kuhatorera koyoko
ibikorwa byo gusarura ibyo bigori byaratanguye mu mpera z'ukwezi guheze umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Adele Niyonsaba yaratanguje icese igikorwa c'iyimbura aho yamenyesheje ko biteze umwimbu ushimishije
turi mu gikorwa bwa mbere cyo kuraba ko ntirima gici cyagenze ibyo nabyo bijanye no gusarura aho ibigori byamaze kwera ahe naho turabakumbura aho bimirije gusoroma hatarenga mu ndwiza nuko tubona ko umwimbu ushimishije kandi ngahano babwira yuko aha mu ntara Kayanza mu myongirenga ijana dusanye dufise ifise uburinganire burengane n'amahegitare nk'3,500 imyonga 75 muri iyo bateye igitegwa cy'imbuto y'ibigori imbuka cyane
Kuri ubu umwimbu ungana hafi amatoni 800,000 y'ibigori niwe witezwe kuronkwa ku mwimbu w'ibigori byarimwe mu mwonga muri irici riheze nkuko bishikirizwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza baba bajejwe intwaro ngaho mu Kayanza n'abanyagihugu basigura ko bahuye n'utubazo two kuronka imbuto batebye ndetse no kubura ifumbire bagasaba ko bozwa bararonswa ibyo bikoresho ku gihe kugira ngo umwimbu ugende neza mwamenya kandi ko muri season kuri kiye iyo myonga izatangura gutegwamo ibiharage guhera muri uku kwezi kwa mbere mu nyuma hazokurikiye kurimwamo igitegwa c'ibiraya nkuko bimenyeshwa n'abarongoye ayo makomine agize intara ya Kayanza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda ho abasigajwe inyuma n'amateka barenga ijana bacururiza amashugwe ku mabarabara ya kaburimbo bamaze amezi abiri bimuriwe mu gishanga ca Kinyinya Abo banyagihugu bavuga ko inzara ibamereye nabi kuko aho bimukiye atamuguzi ashobora kubashikira. Asunta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aba baturage bimuwe n'umujyi wa Kigali bivuga ko biri mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano. Abimuwe bavanywe ku mihanda minini ya kaburimbo bashyirwa mu gishanga kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuva aho bakoreraga ku muhanda wa kaburimbo mu kagari ka Gacuriro ndetse no ku muhanda wa Kacyiru kugera aho bimuriwe bigusaba kugenda nk'ibirometero 5 kandi byinshi bigizwe n'umuhanda wangiritse w'igitaka. Ijwi rya Amerika ryabasuye mu cyumweru gishize. Kuri bo kwimurwa muri icyo gishanga byabateye igihombo gikabije.
Aho twari tuye twakoreraga umuhanda twabonaga abakiriya batuzana hano muri Ngaru, urabona nawe aha hantu nta muhanda wo mu karuhari, kandi wabize ko bintu byacu bigurwa n'abantu baba bari kumva bari mu modoka bagenda. Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona parika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo nagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Na muntu wavuga ngo aratambuka habona ibyo bintu kire kugiye gutabara hirya haririmbye. Oya abaturage binaha wo muntu azarya avuye guhingira igihumbi hano mu gishangaze no kugura ivasi. Hano kuva twahagera ngira ngo tuhamaze amezi ageze kuri abiri. Ariko nanura hacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye. Ibi amavazi yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Abaturage bagera ku 100 bibumbiye mu makoperative 5 badutangaje ko bafite imiryango isaga 200 batunze, bumvikanisha ko ubu bari mu kangaratete.
Burya ni ikibazo ni ukwinjira hepfo abo babonye Zodesa ukagenda ukagura icyo kigori, aho bikera abagore n'abana baraducika.
Abana mu mashuri bari kubiruka, nta mbega abana bacu bari hanze. Abana banjye baheruka kunywa igikoma nkibakurura muhanda wa kaburimbo, baheruka umugati atukiraho. Ishuri ry'ubu baricaye abana banjye n'abandi sigeje nyine. Hari nabo mu cyaro mu zindi ntara twafashaga, yaba ari ugushyingura uwo umuntu asigaye apfa tukabura icyo tumushyinguza.
Biragoye guhindura, nta kindi kintu dushobora kugenda ngo dukore dushobore, kuko twari tumenyereye kwibumbira aka kabumba ariko kari kadutunze.
Kugeza ubu aba basigajwe inyuma n'amateka bakoraga imirimo yo kubumba basaba umujyi wa Kigali wabimuye kubasubiza ku mihanda ya kaburimbo bakabasha gutunga imiryango yabo.
Ari batubwiye iti hano tugiye kubikora bibe nk'agakinjiro agakiriro nk'uko umuntu ashaka urubakajya ku gisusa. Ariko urabona impande n'impande haracyari amavazi ku muhanda. Nta muntu uzarenga kuri uyu muhanda wa Kibagabaga ngaze muri iki giputa cya hano kandi asize ivazi ku muhanda. Mu byifuzo bya mbere ni ukudukurira hayo mavazi ari impande n'impande.
Rero twasabaga leta nk'uko ari umubyeyi wacu babone ko imiryango yashigajwe inyuma n'amateka, hari abaturage nk'abandi nibura bagira ikintu babafasha, badushyirireho marketing,
mwadushakira ubuvuganizi ku buryo twabona umuhanda ukagera aha ngaha, bamara kuhagera wenda tukabona ko twabona ikidutunga, cyangwa se mukareba n'ahandi hegereye umuhanda mukuru mukadushyirira isoko akaba ari ryo twisunga. Kwa ngaha ndabona nta kigenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko abimuwe wabahaye amafaranga, gusa nubwo nabo batayahakana. Abo baturage bavuga ko hari ibikoresho byabo bimwe bitarishwe n'umujyi wa Kigali, abandi bagatangaza ko bahawe amafaranga make n'uyu mujyi, ubu bakaba barayamaze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madame Eugenie Martine yatangaje ko kwimura abo baturage byakozwe hagamijwe guca akajagari. Ahari mu Kigali n'abanyamakuru cyabaye mu mpera z'ukwezi gushize,
abantu bose bakorera kuri ya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo bararimenyeshejwe hashize igihe, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya. Barahamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano, kuko ahenshi ubona yuko ari ku mihanda minini ko gusohokera hahari, umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye.
Usibye amashyirahamwe amwe yimuriwe muri icyo gishanga cya Kinyinya, hari abandi bajyanywe ku giti cy'inyoni na Sahara muri Kicukiro. Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko badafashijwe kongera gusubira aho bahuriraga n'abaguzi, ubuzima bwabo bwagorana kuko nta kindi kintu bazi gukora usibye kubumba. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ngira hirya ariko mada niki nkwiyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko bina simuhumurwa mana
shope wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapfa
Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka.
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kongo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Angola.
Urakoze Asunta. Ejo ku munsi wa mbere itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere, Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabure Dr. Martin Luther King yagandaguwe mu gisagara cya Memphis muri leta ya Tennessee ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1968. Ku munsi w'Imana urangiye yari kuba kwiza imyaka 94. Mu kwifatanya n'Abanyamerika bose mu kwibuka iyo ntwari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaragiye mu gisagara cya Atlanta mu misa yo kwibuka nyakwigendera King, imisa yabereye muri Ebenezer Baptist Catholic Church aho yashikirije ijambo nyamukuru ashimagiza iragi ryiwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Leonce Akizimana akurikiranira hafi ibibera muri Amerika atangura mubaza ukuntu nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta yahimbaje uyo munsi mukuru.
Urumva abantu bose bakuranye nawe, abandi bamwe barapfuye n'abashariho, n'abandi banyamerika benshi bagumye bamukurikirana cyane cyane abantu babirabure, ubu bariko barahimbaza uwo munsi nyine berekana yuko ubuzima bwiwe butapfuye gutyo, butagiye gutyo, ko igihe yamaze kuri ino si yashoboye gufasha kugira ngo Amerika igire intambwe. Ubu rero barahimbaza kuko barazi ku rugendo rukiri rurerure, mugabo barahimbaza ko bose urupfu rwiwe rutagiye gutyo, ko yasize iragi rinini n'ubu atiriza kubandanya nabo.
Mu kwibuka rero iyo ntwari Dr. Martin Luther King Jr. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari yagiye i Atlanta mu misa yo gusabira uyu munsi for Martin Luther King yari mboneza mu buryo bwinshi cyane rwose mu bintu bitandukanye. Ijambo rya Perezida Biden mwajyakiye gute?
Biden ni umuntu uravye kuva ashikiye atagiye mu butegetsi akiga icyo gihe afite imyaka 29 ca muri Sena, yaciye agenda atangura kumenyana n'abirabure benshi bari muri mu butwari bagendana na Martin Luther King, hama baguma bazi nanye cyane rwose nk'uko mubizengera ngo yatababirabure ntiyari gupfa yatowe. Ibyo rero Biden agiyeyo asa nuko atashe muhira n'umukatolika mugabo nk'uko mubizi Martin Luther King we yamupoti mugabo ubwiye kuraba ukuntu ibintu byinshi bahuriye ko n'ibintu yumva yagiye umenga atashe muhira. Rero kuko ntazinanye n'abo bantu akaba yaburiko aravuga ijambo rero n'umuntu afite ibintu byinshi bahuriye ko muravye nawe nyene Biden yabuze abantu benshi mu muryango wiwe nk'umwana wiwe vya Marse gose, ku buryo rero ijambo yashikirije n'ijambo ryari rikomeye gose kuko yagombye kubereka yuko Marse Luther King yapfuye mugabo ibintu yagwaniye ibintu umubabaro bafise ubu n'umubabaro nk'ubuzi wiwe nyene ubandanya naho haze imyaka myinshi. Ku buryo yagombye kubereka yuko ijambo ryose ubwiye kuriraba yavuga ati ni mubandanye mugwana, ibyo yatanguye ntimubihagarike kuko murabizi yuko urugendo rukihari byerekeye ubutungane, byerekeye kugwanira agateka ka bose. Iyo ni ngwana isozofa yahagaritse akagwa yagombye kubereka rero ati ntimugire ntimucike inkokora, hari ibintu byinshi umaze kurangurwa umugabo urugendo rushari rurerure. Icyo nicyo niyo jambo nyamukuru. Ibisigaye yagombye nyine kubereka yuko nawe yameze cyane yatangiye kuvuga abantu benshi hariya babi George aho yari nyine Atlanta kuko benshi arabazi nabo baramuzi. Yagombye kubereka ko abashimira ku buntu bamushigikiye. Ijambo nyamukuru kwari kubereka ko bandanye urugendo.
Perezida Joe Biden abaye mu perezida wa mbere ari mu mabanga yiwe yashikirije ijambo mu gihe cy'imisa abaperezida batari bake bari baragiye gushikiriza amajambo bari muri icyo gisagara. Ariko izo mwavyakiriye gute?
Ya nkuko nandi yavuze Biden ni umuntu w'Imana asenga rwose, hanyuma ibyo rero nabo biya Atlanta n'abajya mu rya sengero rya Martin Luther King barabizi, ane nashoka ima bamutumye kugira ngo asenge muri abafashe gusenga mu gihe cy'imisa nyene kuko abandi ba perezida bose nkaba Obama n'abandi baratumirwa mugo nta n'umwe yari bwagende gufasha gusenga mu gihe cy'imisa nyene. Nuko bazi ko afise uwo mutima n'izo ngufu kandi afite na experience na kubera ibyo yaciyemo nawe byo gushobora gushikiriza igisengesho nk'icyo, kandi koko yarabigize yashoboye kubisigura neza, arabafasha umubabaro nabo mugabo n'umwe wari mwona kanye na kanya mneza kukanya wabari ati hee ndabijot maze kurangula wa maze kurangukwa na huru gendo lukihari hari wini vijenshi tukwa hako zile kanichi kingu kwa rogo tibandai
tuga uti kuilagi ya ya kujendera Dr. Martin Luther King Jr. Yalashiri mbele ure nganzira gabila ure ika uunga ne hagati ya wanyagi hugu kiamiriza ukumirana utosiki igoro nijiwagi kubuganyo mwana ishite
kakano gato ino chisha mwanuko Martin Luther King vahijak mwui chamurongi tanatu mwanani umukuru wa mashengere ya wa batiste yu mwiliswide yara niwe yafashi ya jamba la vugati hee jewe simbabajwe simhinei kumenya uishi Martin Luther King ati hinei kumenya chamwichi hinei kumenya chamwichi kukicho nicho kutushkuye kwezi kuchari ya tukaraba ugie kurabi cho ya vuze nubuga muri unomaka turimo nicho kiwazo nubu kikiwandani alericho nubuga nuko ugie kuraba hivi wazo vijatu nye Martin Luther King afata yungwana yuku wana some violence hizi ya wazo nubu ya shari ho
Nzuki mwese mkunda la DJ ya Ameriki vigani yotuwa teguri ya mraka kanya vigaru kiengaha Turashini miela genzi wa chubose wagizuru hara mwitegu kwa jaya makuru Mungiri mihevdiza mbwa andanya kumvizda radio ya anyu DJ ya Amerika
Dr. Mash Production
Holy Seven, your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe, yelewe
Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje veshi Muri sanga ya kose vjishi Agataro kaburaga Kaboneke yeveshi
Aha, kaboneke yeveshi Ejo heza na yo ya kose vjishi Tususuru kena muzika ya kose vjishi Amerikana Iwanyu munara Ejo heza na yo ya kose vjishi Tusisuru kena musika ya kose jishi Amerikana Iwanyu munara
Iwanyu munara
Sauti ya Amerika,
taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize.